Iyo mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije namwe bagenzi mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri uno munsi wa kabiri. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.com. Ku mbuga za Facebook na Twitter zacu turi kuri radio yacu VOA. Numwanya rero tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi amasaha ya saa 10 ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Kwa kabiri twihweza ubuzima, ibibazo, ibikogwa, iterambere n'ibindi byinshi by'umukenyezi n'umwigeme. Kazi neza rero mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kuganira ku nyungu intambanyi cyane ibindi byinshi bijyanye no gukora umwuga n'urudandazwa nk'abakenyezi mu bijyanye no kujisha muco bita cooperative. Kaze neza mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise no wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mbega kuja muri cooperative bifise akahe kamaro cyane cyane ku buzima bw'umukenyezi cyangwa umwigeme mu gihugu hagati? Umwuga wo kujisha uroroshe, bifata umwanya ungana iki kugira ngo uwige? Ibikoresho byo kujisha, ibiseke, inkoko, amasaho, ibisharizo byo mu nzu n'ibindi biva hehe? Mu biva mu bihe bitegwa cooperative iza gufasha gute? Ni bimwe mu byo tugiye kwiga mu ntumbero yo gufasha umukenyezi n'umwigeme kumenya bimwe mu bintu bishobora kumufasha kwisononura. Kuri ibyo rero twatumiye abatumire bagiye kudufasha kumva byinshi no kumenya byinshi ku bijyanye n'uwo mwuga. Twatumiye abari muri Cooperative des Professionnels de l'Artisanat de Bubanza CP Abu mu Mfunyafunyo, ishyirahamwe rikoreshamo abakenyezi batari bake, abakenyezi bashika ku 215 nk'uko tuvyumva, rikaba riserukirwa n'uwitwa Jean-Marie Ndayizeye mu gihugu cy'u Burundi. Kabari umutumire wacu no munsi turi kumwe kandi mu kiganiro na Nishenezwe Paskazi, umwe mu bakenyezi bagize iyo cooperative, akabari mu ntara ya Bubanza mu buraku bw'igihugu cy'u Burundi, akabari mu basanzwe bakorera ibikorwa byo kujisha muri iyo cooperative. Reka rero tutarinze kurandira twakire abatumire bacu. Mushinga nahe Jean-Marie Ndayizeye ngaho mu Burundi Bujumbura, uraho neza, kaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi.
Murakoze cyane kuduha akazi.
Muraho neza ngaho Bujumbura.
Ego turamahoro, tumeze neza.
Byiza, ni byiza.
Ameze neza
n'akazi. Reka twakire n'umufaso ni Nishemezwe Paskazi aho mu ntara ya Bubanza mu Burundi nyene, mu buraruko bw'u Burundi. Kaze neza umufaso.
Mahoro.
Ego, i Bubanza byifashe neza.
Reka tubakariho. Tubamerewe neza cyane.
nibyiza nibyiza iyo hari amahoro n'umutekano n'ikintu gikomeye kandi ikintu cyiza cyane. Reka rero tuje mu kiganiro nyezina mpere kuri mushinga ntahe ndayize Jean Marie haserukira iyo shyirahamwe iyo koperative yanyu. Mushinga ntahe ndayize yitubwire umwanya mumaze mutanguye ibikorwa bya koperative yanyu muri make bitunganyije gute?
Murakoze cyane. Mu isanzwe koperative yacu yavutse mwaka w'2017 mu kwezi kwa kane, hanyuma koperative yagutse igizwe n'abamama benshi bagera ku 215 hamwe n'abagabo 5 bose bakora ibintu bijyanye na vaneri, ibintu bijyanye no kugisha. Gusa hari ikindi kiyongera ko cyari kimenyerewe no mu Burundi mbere, kika mu Gifaransa gukora akantu kameze nk'impuzu mu muhivu, mu byatsi bishyira umuhivu. Hanyuma kizajya duhafiye mu Gifaransa. Hanyuma rero twebwe turakora nyine koperative yabandana igikora mu buryo buke buke bari bashoboye kuronka n'inyishe twari twarose umwanya muto utari muto. Ubuhinga turashaka kubumenya, hanyuma turakora n'ibyo twize kugeza aho dushobora gukora ibintu byiza cyane bishobora no kwisaho
umuzamaurakoze ego nakoze cyane. Mushinga ntahe ndayizeye uno munsi ndipfuza ko dusigurira abakenyezi canke abigeme kumurera abatwumva bose bataramenya neza uko amakoperative akora n'akamaro kazo, cyane cyane iyo ziza zije kugerageza guteza imbere abo bakenyezi. Koperative niki ikora gute mu bisanzwe?
Aha, okay, bisa ntacyo nkere ku ntango ingene koperative yacu yabayeho. Kukurumva koperative yacu yaje mu mugambi wa FIDA. FIDA nibaza ko muyizi ni igisicicaro mu Butaliyano, wari umugambi wisanzwe wa leta wo gufasha abanyagihugu kwiteza imbere inyuma y'intambara. Hanyuma rero twebwe baki badushyiramo nk'abajene cyane cyane rejene batagira akazi umugabo bafitoye ubwo ari jene kapabre bashoboye gukora ibintu by'agaciro umugabo batagira akazi bakibashaka rero ko duce tugira izo foromasiyo cyane cyane zo gutunga icyo bita leadership iyo gutunga amakoperative uburongozi bwiza intwari ibereye ibintu nk'ibyo twarabyize turabyiga nk'amezi 6 turiko turiga ingene dushobora gutunga neza amakoperative, ingene haba uburongozi bwiza, ingene dushobora hanyuma turiga rero na foromasiyo y'ibintu bijyana no kugisha ibyo bintu byacu byo kugisha turabyiga ikingo kigera ku mezi 4 dufashwe umugongo n'uwo mugambi nyine wa FIDA ikiye mu gisata bita prodesi. Hanyuma turahejeje pera foromasiyo nta kindi twakoze bakiba tubisaba yuko dushinga koperative bacyo badusaba ko dushinga amakoperative amba turashinga iyi koperative yacu ikora ibintu bijyanye no kugisha. Hanyuma twarashoboye gukora ibitari bike mu gusa uwo mugambi ntiwaba ukibandanya neza kuko hariho ibyagoreye ntitwari tukibandanya nawo mugabo twebwe kubera ubumenyi twari twarose n'ubuhinga twari twarose twarashoboye kubandanya ya koperative irabandanya yirondera amasoko. Hanyuma ikindi rero ku bijyanye n'icyo cy'abakenyezi ni abe tena makoperative bijya bintu byo kugisha abakinyi cyane cyane nibo bari bamenyerewe muri byo babikora. Iyo bari badushyizemo gusa kugira dushore n'imihurivu kuzobafasha atureye uwo mugambi uko wari ufite ikiringo tuzomara kugira dushe gusa tubafasha kurondera amasoko kugira kuzo ko benshi basanga bamwe bari no kwiga batize kumbura ibyo babibagora kurondera amasoko abantu bavuga ururimi rw'Igifaransa n'Icyongereza kumbura baradushyiramo rero nk'abantu mugana tu turagira foromasi mu bandi ama tuce icyo gituma twabandana igihe tugerageza kubarondera amasoko hirya no hino hama bobo n'abakozi bari ngaho kandi babishoboye. Hanyuma ku badamu rero no kwisha yuko nakuri haba mu burongozi bwa koperative haba mu bikorwa bya koperative nibo ba mbere nibo ari piyoriteri mu bikorwa. Gusa ikintu kimwe novuga kuri icyo cy'abakenyezi nyene nuko twebwe nko muri cooperative yacu inabo benshi kwanze iyo rero bitagenze neza ngo bashobore kuronka amasoko cyangwa ibikorwa bikwiye niho tubabonera ikibazo sino ahandi twabona byari bimeze neza barashobora gukora twa tuntu bakadandaza akiteza imbere gusa ingene amakoperative ashingwa n'icyo ngire ngaruke ko gatoyi koperative ni abantu bajya hamwe bahuje ikibazo basangiye ikibazo hanyuma bagahita bashyiraho komite nyobozi cyangwa conseil d'administration ibyo barongora mu bikorwa byabo bagashyiraho na komite nshingwabikorwa cyangwa komite de surveillance mu gifaransa iyo komite rero igahita iraraba ko ibikorwa bigenda neza cyangwa bahita mpinguzabikorwa mbere hanyuma rero izo komite zibiri zirakorana hari imwe mu kwezi iyo bibaye ngombwa cyangwa rimwe mu mezi atatu cyangwa rimwe mu mezi atandatu bibanye n'ingene ibikorwa mufise bimeze cyangwa ibikorwa mukeneye kuvuga nako hanyuma mugatunganya abo bantu rero ayo makomite yose abiri twe turayafise muri koperative yacu kandi muri komite y'abantu cumi harimo abagabo babiri bonyine kuvuga abamama n'abakobwa nibo bari priorite nibo bafite izo komite nyamukuru hanyuma rero ikindi navuga ni iki ni uko iyo koperative nk'izo zivutse ziba zikeneye kumbure ko zijya zironka direritema abafata mugongo cyangwa umutahe w'ibanze kubera abo bamama rimwe na rimwe basanga ari abantu bantawe nikora kandi uburyo bafise ariko nibaza ko twebwe nk'indongozi cyangwa na komite ya koperative baragerageje kurondera amasoko hirya no hino turashyika n'i Bujumbura turaronka ikibanza hariho umuntu mu mama nyine afise aserukira ishyirahamwe bita diyashyere itwara ibintu hanze y'igihugu ibintu by'imizigo muri santere zirahi Bujumbura yaduhaye ikibanza kuri gusa kubera yabaye interese y'ibi bikorwa byacu dukora araduha ikibanza araduha amameza yiwe atari make nk'imeza nka zitanu muri galeri yiwe kuri gusa turahakorera ubuguye bari bafite bafite avantage yuko bakoze ikintu ntibakikomeza muhira gitya kijya ku isoko kandi ahantu hameze neza hari afite hari sirikirati y'abantu batwara ibintu hanze hari igihe baza nk'uko bakoze dusa neza bakabitwara twose kumbure ugasanga baba mama gatwa baronka icyo gufungura n'icyo gufungura abana kumbure n'umwana yari yabuze agakayi ku ishuri agakekaronka
ego birumvikana neza
hanyuma rero ego rero nari mvuga ati koperative kimwe gusa sindi wari wambajije ngo ukuntu tunganije musore koperative abo nimba ari komite nimba ari iki bakora bitanga ku neza y'abandi icyo kimwe twese ni ukuvuga muri nimba habaye komite nshingwabikorwa na nyunguzabikorwa nta gahembo bategereza kuba bafite kandi nta n'agahari mugabo baritanga kugira koperative ishobore gutera imbere bakora ku neza ya bagenzi babo ibyo rero turabikora ibyo dukora byose tubikora ku neza y'abandi ku neza y'abanywanyi ba koperative hanyuma tugakora bigashimwa bikagenda neza baba mama bakarusha gufungura hanyuma iterambere muga ryo riba rijya rusange iyo riciye bigenda neza nuko murakoze
murakoze cyane nibyo nari nifuje yuko mushika ku mizi kuko rimwe na rimwe mu gihugu hagati hari igihe umukenyezi umwigeme bariko yiyumvira ati mbega ko nkunze kumva ibintu bijyanye n'amakoperative kuyajamwo akamaro n'akahe bikora gute nk'uko bidusiguriye kuba twumvise amakoperative ni uko kuja hamwe kw'abantu bagakorera hamwe ku nyungu rusange bakashobora gutora umugambi cyangwa umwuga kugira ngo bashobore kuronderera amasoko hamwe hanyuma umwimbu wavyo bakawusangira urakoze cyane ama kubijyanye no mu gutangura ibikorwa byo gutunganya koperative yanyu byari byoroshe watugiye ko mwaciye mu bihe bitandukanye byari byoroshe kugira ngo mubisigurire mu kibano abantu abakenyezi bashobora kubijamo uko ndabivuze muri umugambi niyo structure mwari mufise byari byoroshe kubyira abantu ngo bifatanye namwe
aha twebwe cyatugoye cyane 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 mu iko ko habaho imboneza harimo the family day bashobora kubimoneza baragerageza barahamagara abandi bagenzi babo baraza babyiga kubyiga icyo gihe muri formate nubwo barabaha atantu duhera dukeye nka demire sensa ibihumbi bibiri na mirongo itanu ku munsi bakabagaburira kompyuta hanyuma kundwi akagera bategeza gute baza bakeye babyitaba cyane umugabo urumva igitigiri cyaba kibiri mite giharuye ntibarenze urugero nzafashe nk'ahantu mirongo irindwi na batanu baba ari abo nyene amadiogiye foromasiyo rero niho twagiye dushinga iyo koperative abandi rero basanzwe kubona ingene babandi babishyemo bamerewe neza atawubura icyo afungura atawurara ubusa icyo akeneye asigura agatenge keza arashobora kukagura kubera utuntu tw'iwe ariko arakora burya abandi bahise bakurikira rero baguma baza basaba dushyiremo natwe twige dushobore kubandanyira ibikorwa murimwo mudushyire mu bandi amaze yatubabwira ati nta birebire tunabasaba mbere ubu uyagiye tubasaba gusa nk'ibihumbi nka cumi byo kugira abagore udukoreshe tw'ibanze hariho imihigo hariho ibyatsi biti ishinge bimwe basanzwe batema hariya ahantu hegereye mu misozi miremire ubwatsi bw'ishinge imihivu cyangwa ubugwebwe bumwe buva mu bintu by'ingagari bityo ibyo bintu nibyo tujya tubasaba nka dimire tubigisha nk'amezi nk'atatu abashoboye gukora ikintu cyiza amaso tugatumushyira mu mwanya
urakoze cyane hama mbere yuko mpindukira ku mupfasoni nishemezwe reka mbanze mbaze none mutunganya iki ibikoresho muriko murategura muri koperative n'ibihe mujishiki neza na neza bimeze gute
twebwe bisanzwe twaragerageje turarengana gatoyi turarengana bya bintu bya kirundi byacu bimwe kama bahora bagisha kera abo mu minsi ihetse turakora ibintu bivuye ku bicapo ubana ashaka mvamakungu ibicapo bitandukanye cyane cyane ibintu byo gushariza mu mazu babita de decor cyangwa decoration mu gifaransa hanyuma ibyo uya tubikorera ku bicapo swati umukiriya yazanye swati ibicapo dusanganywe twigiye ko ibyo rero tubikoze nibyo bishobora guca bisohoka ku isoko mpuzamahanga mvuze rekorobedo de paul mugabo hari ubundi izindi paniye cyangwa ibindi bintu bimeze nk'uduseke tudasanzwe tumenyerewe wanashaka mu Burundi usanga dufise n'amazina y'icyongereza hari izo bita ridid box hari izo bita paniye spirale hari izo bita ibintu usanga bigera henshi ugasanga ni utuntu tumwe ari nka dutatu dutatu gusa ari utu watsapu two gushyiramo ibintu bye bigira ibintu by'amahereni ku bagore ibikomo iki bakabikamo utwo tuntu ugasanga ni utuntu twa dekora aho baduha dushyira ni utuntu tutuba tumenyerewe ino mu kibano cyangwa ahafi mu bihugu tubana icyo bisaba rero ko ibyo bintu twabigishije ko twigishijwe n'abantu bavuye muri amerika icyo bisaba ko turondera amasoko kure cyane yacu ni ukuvuga iburaya amerika iyo iwanyu n'ahandi n'ahandi icyo bisaba urumva ari ibintu dukora si bya bindi byo mu kibano bya biseke tuzi ibyo bakora mu nyuzi cyangwa mu ntuze mu bakora muri birya bintu by'ugwafu ni ibindi dukoresha imihigo ariyo bita rafiye mu gifaransa tugakoresha sezare ariko bita ubugwebwe mu kirundi tugakoresha ubwatsi bw'ishinge bumwe buva ku misozi miremire ahantu usanga hatamera mugabo ubwo bwatsi tujya tubukoresha bukagira icyo bukoze kandi bukora ibintu byiza cyane
urakoze cyane
rero
Ego, reka guhindukire mpakanya Madame Pasikazi nishemezwe. Madame Pasikazi urumwe mu bakenyezi bashibarenga amajana 200 bari muri cooperative yagiye hamwe kugira ngo mushobore kugira ibikorwa byo bafasha kwiteza imbere ngaho mu ntara ya Bubanza. Watanguye gukorana muri cooperative ryari byagenze gute ubona karusha rakahe muri make? Ni madame nishemezwe muratwumva? Alo?
Mugambi wacu.
Uh-huh. Ego?
Mugambi wacu atanguye gukorera twese dukorera hamwe mu 2017. Mhm. Tukaba turabadane benshi cyane 15 n'abagabo 5. Mhm. Alo?
Ego ndakumva.
Tukaba turi hamwe twakiri hamwe twese dukorera mu gambo umwe tugakora muri cooperative imwe twese hakabaho ukwitanga k'umuntu ari muri komite akitangira bose hamwe nkarakanturose twese tukajya hamwe tukakaronkera hamwe twese tugasabikanye kubera ubuvema hari ubukene hata gidu itanga ubukene kweri bwarinziye muri cooperative.
Ariko ibikorwa birabandanya mubandanya guhura mubandanya kujisha. None nk'umwuga wo kujisha kuri kora wumva yifuza kumure kutangura kuwiga ufata umwanya unganuke mugana gute? Ndumvise mushika na Jean Marie yavuze ko kesho sangare nka meza 3 biba byoroshe umwanya ni nk'uyo kugira ngo wige kujisha nk'ikigiseke n'ibindi byinshi cyane twabonye ku mbuga ngurukana mu bimi mukora. Alo?
Kubera wi. Mhm. Bino byerekeye kujisha biragoye. Mhm. Biragoye cyane kubera nk'ubu ntangu nyinshi dufise kubera ubukene bwinjiye mugabo kunezi 2 cyangwa 3 ku muntu aba duhaye komande ibintu turashobora kubimushyikiriza bivana komande baduhaye angana n'ibingana. Mhm. Hanyuma ku bintu byerekeye ibikoresho tatukira nk'umuntu ashaka kwinjira akinjira ku 10,000 kubera ubwande twe twinjira ku mugambi wa FIDA. Mm-hmm. Baradufasha bakatugaburira 6 hanyuma umwe wese akabandikirwa 2,500 ku munsi. Mm-hmm. Mugabo ubu rero nta ngufu bashaka kugira kubera nabo baraza ayo mahijyombi kingana uwemeye kubitanga acadehukirwa kubera avuga ati none niriwe ndagisha muhira naho bimeze bigenda ukundi kuntu acahitamo kubihagarika agaca yemera ya mahiya kuyaheba natwe rero urumva ca tubiraba kubera nawe ntaza dushavura ngo twamutwaye amahera y'igikeke cyo tuyabasubize.
Ego ni byiza kumbere ko mufite ubwo buryo cyangwa ubwo bushobozi bwo gushobora no kunasubiza amafaranga baba baratanze kuko aba yaramaze kwinjira muri cooperative gukora ibikorwa bitandukanye. None nk'iyo ibintu mwajishije bigenze neza mukaronka isoko bikagurishwa ugereranyije nk'uburyo bwinjira iyo hageze ko musangira bungana gute kugira ngo mwifashishe muzima bwa misi yose?
Nk'iyo turose nka komandi bakaduha nka avansi kenshi ca tuyigura ibikoresho hanyuma tubyisha ibyo bintu tukabiha uwo yaduhaye komande akataduha amafaranga aba yasigayeyo ni ukuri turaronka kweri bwira mu rugo tukaronka nka twebwe abakenyezi kweri n'abagabo bati ntibidoga si cyane ni ukuri ntibidoga turaronka nasara nk'ibishimishije cyane turaronka
yo kwifashisha gufungurira abana n'ibindi.
Ego birumvikana ko kuri benshi baba badafise akazi cyangwa badafise aho barima bari kintu ciza igikorwa ciza none hari nzitizi muhura nazo mu bikorwa byo kujisha hari kumbure uko kushobora kubona ko inyungu itinjiye izindi nzitizi zoba zihari umuntu yo kwitega muri cooperative nk'izindi n'inkizi
Nini natwebwe abadanda turafise abana bajya ku ishure hari igihe bishika abana bakajya ku ishure nko mu kwicyenda atakomande dufise abana kenshi hari igihe bamwe bamwabyeyi abana benshi batashobora kujya kwiga cyangwa bakagenda hamwe bashobora nko kuronka nk'akadene bakagatora ugaca usanga abana bagiye ku ishuri wa muntu basanga na wa muntu aramufashe kubera iki aho yahora kura atago arose twaye turonka twatu twadukomande twaramaze gusubya nk'amadeni urumva nta nico urumva bari bikivuza nige n'abana bamwe bano kwishyura batagenda baca baheba ishure mugani gake bishika
birumvikana birumvikana kuko cyane cyane ko n'ubunye kiza ca coronavirus gisa ni charge kunyurira ibintu uko byari bisanzwe bimeze reka kumbure mpindukire kumushinga na ndayize numve uko muwa mwaravyifashemwo muri ivyo bihe amushinga ntahe covid 19 yarahagaritse ibintu bitari bike mu bihugu byose mweho murakora ibintu kumbure bikundwa n'abanyamahanga bamukirarugendo abantu baza mu gihugu bakagendera igihugu cyane n'abarundi baba hanze y'igihugu baza babikunze bakabigura ubu rero mu gihe cya covid byasani byagabanutse byasani byahagaritse none mwavyifashemwe gute amasoko byagenze gute
murakoze cyane ukwica kibazo mu mbagije hanyuma covid bizine ko nta bantu namwe itakoze ko na byade ko defo ariko rero yes kwari twagiriwe amahirwe gatoyi gusa nyene kubera twari tumaze kuronka akabanza ahantu habona umuntu ashobora kuza produsa yacu ikagenda neza hanyuma rero ntitwigeze ntitwagiye mu bibazo birenze cyane imana yaradukingiye kuko twagumye tuza turaronka udukomande duto duto naho twavuze ngo ibintu bikundwa n'abantu bo hanze ubu n'abarundi bacu n'aha mu kibano baratanguye kuza barabikunda vema cyane mbere yaba twari dufise uburyo bukwiye tukaguma dukora amaproduwi menshi amadesi menshi afite turagira ikibazo gusa cya materiyele sino no mu kibano barabikunda cyane hama rero twarashoboye kuza turaronka duke duke yoma ntibyagenda nk'uko byateza kugenda kubera ikiga cyateye mugabo nta wigeze ashonza ku buryo yogeraho agira ikibazo kirekire baragiye bararonka duke duke twaza turaronka twa dukomande dutoyi twa mu kibano wa muntu akeneye akadekoro mu nzu iwe k'ibintu bidasanzwe bimenyerewe twatumukorera wa muntu akeneye naho cyaba akeneye igiseke tukatumukorera naho yaba akeneye dankoko z'urwavu bashyiramo ibintu by'ibifungurwa za kera tukamukorera ko naho muri koperative iragusa niho babishoboye bamwe bazi ibyo bashoboye abandi barafite hafi turi kugusanga bigabuye umwe akeneye akabuwate yo gushyiramo amabiji tukamukorera tugatuma tugabanya ibirayi kuko urumva ikijya hanze n'ikigurirwa mu gihugu eya bisa twatuma twemera tukabikora ku mahera make mugabo ntitugiye tureka gukora kubera kovide twagumye dukora kugera n'iyi saha abo bantu bamwe baza n'ubu nicyo gituma wanashaka ntibikunzwe n'amakomande internationale gusa cyangwa mvamakuru amakomande yo mu kibano aradufasha gusumba mbere ayo yo hanze gusa ikibazo tuza guhura nacyo ni uko tudashobora kuronka ibikoresho by'amateri pomye ibikoresho kugira bishobore gusatisfeza basi n'abakeneye ibintu abakeneye ibyo bintu bose cyangwa twamane reproduisini ziri ngaho nziza ikibazo intara biduhura ya mbere kuri icyo gikorwa ni ibintu bijyanye na tentire amarangi ni tentire ampudire irangi ry'ukuri dukoresha rikava mu bintu byiza bizima riva muri Kenya kandi riguha amafaranga menshi wanashyira muri koperative atamutaye kuba dufishe riguha amahera menshi icyo cyatentire bita buraki kirabura ndashobora kujya gushika mu Burundi igeze hafi nko ku majana atatu n'itanu kubera ibintu bya dediwano mani iki niba bariguze adesa se nkani bijya gushika ino igeze nko kuri kiwasasi nkani kiro hanyuma nta handi hantu namwe riba ni muri Kenya ni kurumva kugira turironke dukora amarobingi ma, 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 dukora ibintu zema afite ukoresha uburyo bwinshi n'ubwenge bwinshi n'amayeri mibi yagiye kurironka biratwara uburyo bwinshi basanga twe biratuvunye cyangwa biratumye rimwe na rimwe tudakora neza kandi ibyo rangi byirabura nyine nibyo bari bande na ni afite babande n'umuhigo wera wa uko usanzwe usa wera ugacupanga ni n'umuhigo washyize mu irangi byirabura ibyo bintu birakungwa cyane ku iso mugabo iryo rangi naryo rigashya ahita umuntu tubishikiye hariho rero n'ayandi marangi mugabo amarangi yose y'uko urava muri Kenya ibindi bya mateko myere nk'ibyo by'imihigo by'ubugwego bw'isi ashaka kubitora bimwe mu cy'ibitoke bindi mukayanza mugabo abyeye n'ahandi igihe tubibura ariko iyo haboneka agakomando bagasanga base turabironka mu buryo bukeye tuba twarose nibyo ahandi ibikorwa byarabandanije uko ipamye nako bidiya yari yateye murakoze
ni byiza cyane ni byiza cyane 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 ko mwavuze ikintu gihambaye kereke yuko abanyagihugu abenegihugu bagenda baha agaciro ibintu bikogwa mu gihugu hagati ibintu bikogwa n'abarundi benyene bakaba aribo baba abakiriya ba mbere kuko burya umukiriya wa mbere n'umukiriya wa hafi hama uwundi akaza yiyongera ko birumvikana ko bifasha cyane mu mwuga nk'uyu cyane cyane uguje guteza imbere umukenyezi ahari hose mu gihugu reka mpindukire mbaze madame Nishemezwe kumbure wavuze ko jamari wavuze ko mubigurishiriza mu Ibujumbura muri aka kanya madame Pascazi mu gihugu hagati nabo nyene barahagaciro ibintu nk'ivyo mukora bakabigura haba igiseke cyangwa haba igitunga cyo gushiramo impuzu n'ibiki byinshi naho nyene murafise amasoko mu gihugu hagati haba ngaho ububanza n'ahandi barabigura ibiciro biba bishoboka ko n'umunyagihugu ashobora kugura ibintu mu mwakoze
yego murakoze ngaho ububanza ni kuri barakunda bijya by'inkoko inkoko zijya bakoresha rimwe bamenyereye byo mu Burundi bya kera nyine bita icyatsi bita ugwamfu barabikunda cyane bakongera bagakunda ibiseke byo kugemuramo imiti bakunda barakunda nari ibindi tubyisha binini binini babyita pubere bakunda kubishyiramo impuzu cyangwa ibipapuro nyine mabiro barakunda kubidutuma cyane tukabibakorera mugabo ibiciro batugurira hanze sicyo kimwe nino ibubanza cyangwa ino ngaho Ibujumbura bacatuca tubaumva baraturabacira bakatugabanya mpaka mugabo tugahuza
yego birumvikana ko aho uburi kuragurisha utegerezwa kukumbure kugendana nuko ubutunzi bwaho buba bwifashe yego hama ibikoresho umushinga nawe ndayize yavuze ko bisa n'ibigorana gato uretse aya marangi ibijyanye n'ibyo mukoresha ibitegwa murabironka byoroshe muja kubirondera kure biba bimeze gute
ibi bitego byacu kuri biragoye kuronka ntitubironka byoroshe kuko ubu unya babikura kure hariho n'abandi barabikenera cyane rwose n'abandi barabikoresha cyane babifashiza ikawa amatomati urumva tubikenera turi benshi bigata bitugoraye kuronka kandi n'amabeyi byacu biduka
biragorana kuronka umushinga nawe ndayizeye wavuze ku bintu by'amarangi akorerwa muri Kenya nta bundi buryo umuntu yogerageza kurondera kubuhingurira mu gihugu cy'u Burundi kuko birumvikana ko bizinge cyane ibihumbi amajana atatu ku bantu muri koperative batanga ibihumbi icumi mu kwinjira kandi birumvikana ko bizimbye nta bundi buryo mubona muri kazoza kugira ngo mushobore kuronka ayo marangi mukeneye cyane kugira ngo ibintu bise neza bikoregwe mu Burundi irangi ziva mu Burundi nta bundi buhinga mubona muri kazoza mugiye kuzogerageza gukoresha Allô monsieur Jean-Marie
Kuri gese nibaza ikari bintu twoshira ego muri kazoza byoshoboka Eko kwa matwizi ya kumbia liwishwa uge nane Aliko ito ni ibadza Nimba Hata raa shura kuhone kwa kicho Kwa hivone ki hata Haachitine kishwa Kora Haya matesi ye Uruondi Kwa nama prodwi Kwa muri Akure akure shi wuhinga Kome yewe buhani sisi Kwa uusa ni ibadza ko Ijoki ya wisho waki kumbure imani ya fizere kumbure kwa mishuvuka akabane kabani wa shuwa kuduka tamugongo na sebe ayo matentive tukaiko rira mgoro mbanigi nivistaba ubuhinga sani teknoloji ili abasi gatoi josala yuko haba habane kabani huni miburiburi batu pato mugongo hakumu wa hosande baka tamugongo yaani mashira hamwe bakadupa tamugongo bakadana hiyo izine do prodigisho ya tenti ya mpudre suwati mubanda suwati mjumbura haanyuma tukatura ya tenti ya hafi change tukashua noku agura nukubuga hopio chajoro hakoto ya kishwa noku igisha banu yeshi tukakulea noku nomu yugu chosi hiduko ya nomu nari mtangi mjizili kaduka za kwe wiki hugu haima tukashua kutete mbelelero kasezi mbeniki hugu
ego kumbure ushobora kuri iki kibazo gikurikira kunavugira n'andi mashyirahamwe andi makoperative kubijanye n'icyo wabuze cerekeye dedouanement ibintu biva hanze y'igihugu ayo mamatere muba mukeneye amatere pro mu mukeneye ava hanze hari ibintu byifashe gute kumbure kuri yo bere ibintu byinjira gute leta mwo yo bibafasha mu buryo buna buriya kugira ngo mushobe kubyinjiza mu buryo bworoshye
Peut-être, sinzi kumbure ama cooperative arashobora kuba atandukanye n'ikawitiste mu buryo ikora yindi kawitiste mu buryo ikora mugabo ku buryo bwacu twe turiho turakorera ko kentire twitumye byari kuba cyo tworoheye mbere gusumba ari hamwe bikunze bakayigana na indege iva muri Kenya mugabo ikibazo kentire iyo kentire kubera ari produce nyike kenshi ntibakunda kuyemera ko izana indege twayizana n'imodoka igazifata umwanya muremure edwan marero tuyitanga bayitanga kuri kwamye ku kintu cyitwa kentire nibaza ko ata kintu na kimwe ashobora kubara kumbure kugira isaha ntacyo bari barashobora kuyivuga ko nimba bizaba ari cooperative bagakora bakagira ekisonorasiyo bimwe byo gukora kamakori Ijana ishe kuri kwenye hivyo ashowa kasi nzi, ina mumishi kuri ashowa kasi, na ubu ya tuwa yiriha, mhuko yini dana na wajusi la bi jikandi, tukali tena kujana. Ni lugha kwa mumishi kwa kumbure, ishowa kujua ashowa kwa ukama kwa kasi zе, laifara gira gito kuhusu wajashili kira, wajatazi mbere. Hai mama kooperative barashobora kuba atandukanye kubera twe urumva aho twatanguye nuko kumbura yo mu nyuma yo yaratanguye hari habashobora kuronka iyo igenerasiyo cyangwa abandi ntibayironke bivanye n'ingene iyo kooperative iba yabaye fonde twebwe ubu yari kooperative yigenga idafita umuntu cyangwa umubayere cyangwa kuyifata umugongo n'umwe mugabo se w'icyo dukora umwuga turawuzi ubuhinga turabufite n'uburyo bwacu hafi dufite ubuhinga mugabo ibijyanye n'ibikoresho n'uburyo bwa leta ubwo tuba turasaba twebwe
murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa kumi amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda muri isanga yo ku munsi wa kabiri ni muri isanga yijyanye cyane cyane ubuzima amagara ibikorwa by'iterambere n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme
kuri mikoro muri kumwe na Oriane Tangishaka reka tumira mate turagaruka nitwagaruka turahaka ryo abanyonyi bishwe rya America bashikirize ibazo n'ivyumviro kubijanye na ama cooperative kubijanye no kujisha kuja hamwe no kugerageza kwiteza imbere biciye muri cooperative. Facebook yacu aho mushobora gutanga nimero kugira ngo tubahamagare muterere ni radio yacu VOA naho nyine murashaka kuduha nimero zacu tukabakura mugaterera mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze.
Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha, ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twawukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamareke mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize. Ibihugu bitatu Senegal, Misiri ndetse n'ubwo imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri BAL ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Nyijwi rya Amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana, kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba, bizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku ijwi rya Amerika. Nindu zakijyana ntimuzacikwe.
Radio Ijwi rya Amerika sanira ni Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Turiko twibaza tuti mbega muri cooperative bifise akahe kamaro ko kuja hamwe cyane cyane ku buzima bw'umukenyezi. Cooperative zikora gute ku batazizi, ku batazitahura umwuga wo kujisha ibikoresho byo kujisha ibiseke, inkoko, amasaho, ibindi byinshi biva hehe, bifata umwanya ungana gute kugira ngo uvyige? Tanga rero nimero zanyu kuri Facebook yacu mushobore gushikiriza ibazo n'ivyumviro kuri uyu mwuga no ku kuntu amakoperative akora. Turi kumwe ku murongo wa telefone n'umuyobozi w'ishyirahamwe wa cooperative des professionnels de l'artisanat de Bubanza CPABU Mumfunyapfunyo, ishyirahamwe rikoreramwo abakenyezi barenga 200 riserukiwe na Jean-Marie Ndayizeye. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Nishemezwe Pascazi, umwe mu bakenyezi bari mu ntara ya Bubanza bari muri cooperative, ariko aragerageza kudufasha kumva ubuzima bwa cooperative, ubuzima bwa misi yose, ingene ibintu bikora n'ingene umukenyezi yogerageza kwifashisha kwiteza imbere biciye muri cooperative. Reka rero tuje ku mirongo ya telefone abanyonyi b'ijwi rya Amerika nabo nyene batwakwiye kugira ngo bagire icyo bashikirije. Twakire uwitwa Ruhamya Ali. Ruhamya Ali, uraho neza? Mahoro, mahoro.
Mahoro.
Uri he?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Duga ku ijambo bijanye na cooperative ukujisha uvyumva gute?
Kirehere abintu uko ndebona mege mere n'ibiza na mege mere, ariko ndi nkagira ngo ndabaze usanga bakora imyuga ariko kugira abantu bagikura bagijyana hanze bagikora hanze ndetse na inyungu bakuramo igaragara ku buryo babifungira n'abandi bantu babikora bikababeshaho nta kindi kintu kibabeshe, ariwo mwuga buri gihe nabavuga ngo ubuzima bwa minsi yose niho babukesha. Ibindi ndirabikuramo usibye kubiboha bikabaho ngaho nyine batubwira imyire irimo.
Ego, urakoze cyane. Telefone ntiyari yumvikana neza cyane, ariko kumureka mpe mushinga na Jean-Marie Ndayize yakwishyure kubijyanye n'inyungu ibirimwo, kumbure mu buryo bw'amafaranga ntangahe umwuga ukaba uwa misi yose umuntu akawukora nyine nk'umwuga nyine akora buri munsi. Mushinga na Ndayize yumwishura Ruhamya Ali.
oke murakoze cyane inashuye kumwumva neza ingene yabivuze ariko numvise modoke y'isinzingira muraza kunyibutsa yariko bibaza ko iyo yari karavuga parutuntu tu abakora hanyuma bakaronka utuntu two duke y'inyene batunga mugabo nibaza yuko ata abarundi nibo baciye umugani ngo nta mugunda kiza nibaza ko jewe kubyo maze kubona naho ngejeje ishyirahamwe kuva ntangura narabonye ko ahubwo ari ibintu bishobora gutuma ingo abakenyezi abigeme abantu bato babigizemo umwete bose bakabikora ko bishobora kubateza imbere bagatera imbere bakaba abantu bubakwa kubera uwo mwuga wabo bakora rimwe na rimwe mugabo koperative irakenera cyane yuko ironka abantu bayishyigikira cyane ibikwiye umutahe w'ibanze kugira abashobore kugera kure rero nimba byashyitse iyo koperative igashingwa nimba ari leta nimba ari abagira neza ntihagire ikintu bashobora kuyishyigikiramo na kimwe kandi rero ikindi cyongereyeho ibyo bintu byo kugisha ibintu byo kugisha byacu kenshi bikora abantu baba ari bato bato ata buryo n'ayo makotizasiyo imyambiro byo gukotiza cyangwa byo gushyira cyangwa imitahe biri usanga binabagora gusa niba ntawe nikora mwewe ntacyo bafise bo kuyikora kugira bashobore gushyira mu ishyirahamwe muri icyo gihe rimwe na rimwe niho bigoranira ugasanga bageze no ku ntambwe n'udukoresho two gukora bimwe bashoboye bimwe biga bimwe byo kugisha byabo ntatwo bagifise kubera iki ubukene rero amashyirahamwe mwe nayo byaba byiza ko aronka abafata mu mugongo hanyuma bagakora ibintu bafise aho bahereye bafise umutahe bakoresha bafise umutahe cyane cyane umutahe w'ibikoresho ubuhinga bwobwo baba babuzi hanyuma muri koperative ntibahungukira ibyo by'amafaranga gusa barashobora kuhungukira ubwa mbere ubumenyi bakahungukira gufashanya bagafashanya mu kibano n'abandi umwe agize ikibazo bakamugarukira ko bakamushika ko hanyuma ntihagire uba nyamwigenda ko icyo cy'amahera rero nacyo iyo bafite umutahe mwiza bakaba bimeze n'indongozi nziza mu za koperative imboneza z'ukuri zikunda abantu ba koperative abanywanyi ba koperative indongozi zibakunda iyo bavuze indongozi cyane cyane barashobora gukora ibintu bikomeye bakabasabira uburyo hirya no hino nawe utoto b'unyaruka ubwo nyine bitewe bitebuke barate bakaburonka iyo bagumye kubikorwa rero umutera intege uyu muntu avuga ko hari utuntu two kwisama two kwifatafata gusa babonibaza ko irashobora kurya kibinyaruka ubwo nyine mugabo uko igihe gitera uko iminsi igera ibintu byabo bikamenyekana barate bakagera ahantu batera intambwe ugasanga bateye imbere yewe ingoma namubwire gatoyi ko mu rwanda nakitewe ngiye ku muri visite de change kuri aba nyine abo abantu bakora ibintu byo kwigisha kugira dushobore kuhakura ubumenyi tubikora n'umugambi twarahiteyo turabaho iminsi itatu habonye ko hariyo abantu bakora ibyo bintu bikabafasha batubwira amashyirahamwe bafata mu mugongo rero batararonka amashyirahamwe bafata mu mugongo birashobora kubagora gatoyi mugabo amaze kuronka abantu bafata mu mugongo bakabagira amapibirisite bakabashyira ibintu ku mbuga ngurukanabumenyi bakabafasha mu bintu bijyanye n'ibyo bikoresho amarangi bakayaronka byoroshye ya mihigo bakayironka yoroshye ubugozi bakaburonka byoroshye gukora bakaba bafite umutahe kuri konti ya koperative ari ababafashe mu mugongo cyangwa ari leta yabafashe mu mugongo muri icyo gihe baba abantu bakomeye bagatera imbere ahubwo n'abandi bakabihurumbira ugasanga ibintu abo bantu barateye imbere rero bibaza ko atari uko biteza kugenda koperative ni ikintu gikora hari n'abakunda no kuyitiranya ati koperative ni nka entreprise rero iratera imbere biratera imbere vema abantu bagatera imbere bayo mu gihe ibintu byabo biri ku rutonde rwiza bafite abafata mugongo bakagira indogo zinshi nuko murakoze
murakoze cyane ego hari ikibazo kenshi dukunze kumva no kubona yuko urudandazwa rw'umashyira hamwe nkaya aronse amasoko nk'akarorero akomakomeye amasoko yo mu mahanga nk'amasosiyete y'Abanyamerika abafaransa n'abandi no mu bindi bihugu twumbure no muri Afrika bibagora gushitsa ibyo ishyira hamwe risaba no kuvuga nko muronse isoko nk'igihoteli byinshi mu byo iryo hoteli iyo soko nini nya cyane ibikeneye muto bishitsa iyo hoteli runaka isavye nk'ibiseke ijana mu minsi itatu canke igihumbi mu kwezi ibyo bari nk'imwe mu nzitizi bihari ku buryo ko kumbura tuvuga duti cooperative irafise aho igeza naho idashobora gushika icyo mwe mukivuga kwiki.
Aha murakoze cyane icyo rero ni kibazo kigaruka kuri cya kibazo cy'uburyo buke cooperative ishobora kubivisa abantu akabavisa uburyo ubuhinga ya hoteli nta cyangwa urumba na aho ari abantu ngene bangana n'abamama benshi kandi bashoboye mugabo rero iyo hoteli bashobora guca bavuga ati ok twe turakeneye ibiseke ijana turakeneye ibiseke amajana abiri cyangwa turakeneye korobeze dekoro ibihumbi bibiri nta mabati ubu icyo bakora gusa icyo bajya bakora basa biyumvira ati cooperative y'amashyirahamwe aripanze ko yamaze kuba azwi ku rwego rw'igihugu yamaze kuba ukumbe ntibamenye ashyigikiwe nande mbega barafite umutahe iyo rero bariko barakora batagira umutahe w'ibanze aca abantu bazanye basi n'ibihumbi n'ama nagatahe na gatoyi ngo babahati mubuze ibikoresho mudukoresha ibi mudukoresha yahama ntize mubandanye aho ni nka twebwe nje niko ndivuga ko nta muntu umwe aradufa mugongo muri icyo gihe komande barayitanga hari igihe bajya bavuga ati bagerageje batibura batatanga nka cya gatatu cya amafaranga kugira bagarantise ko ibintu babikeneye icya gatatu rero twirukana kuri ya marangi ya mihibu ya bwa bwatsi bya kitukagura tugaza gusanga ya mahera no gukwira ntakwiye turabe usanga bishwaye tugiye gusubira kujya kuraba tugurane hariya tugurane muri banki cyangwa tujya kugurana muri microfinance wasaba bakakubwira ngo ni mu ndwi z'ibintu kuvuga wa mwanya ugasanga uri kuragenda abantu bakaza gutangura gukora bihuta bakaza bakora bisa nabi cyangwa bidakwiye kubera impamvu y'uburyo buke apana impamvu y'ubuhinga cyanke impamvu ikava ku buryo buke bafise twebwe dufise uburyo bukwiye nko mu ishyirahamwe ryacu n'ingene basanzwe bakora barakoze amakomande yo hanze arajya muri Suwede biragenda neza yari na komande hafi y'imiliyoni nka zitanu arakoze komande ijya iyo hoho muri USA muri Amerika iyo hoyi hoho twakora kenshi ziriya korobere nakubwiye zitwa iteni areni ajya makorobere ya deporo tuyashyira umuntu yitwa Greg iyo muri etazini kandi byagenda neza mu gihe twari tugifashe mu mugongo na proje muri iyo proje kubera covid nyine afite ingaruka y'irya covid 19 iyo proje yaciye ihagarika kontra yari ifitaniye n'abo bantu bari kubadufasha ni ukuvuga bityo bigirwamo uko ubu rero bihatugenda ntacyo badutekereye ntibaduhaye n'ikintu na kimwe basigana ubumenyi mugabo nicyo gituma kukazire twarayigumije ubu rero twari dukeneye imiburiburi ngira ngo gufatwa umugongo ubwo uburyo durose komande tukirirwa turajya gusubira kubanza kujya gusaba muri microfinance cyangwa ati tugurane cyangwa tugurane umuntu akaduha twaba twifite uburyo bwacu twaba dukora ibintu ku mwanya kandi tukabikora neza nubumenyesha yuko kuri icyo atangwa n'imwe yohaba mu gihe dufise uburyo ibyo dutuma tugatora ibikoresho aho biri ku mwanya muto bikabigenza neza
murakoze cyane none wavuze ibihugu bitandukanye mumaze gushoreramwo muri ibyo bihugu kandi hariho n'amashyirahamwe y'abarundi harimo abarundi baba muri ibyo bihugu muramaze kwiyumvira kubegera ngo babafashe kurondera amasoko menshi canke yamaho ntanza karorero hariho imigwi y'abarundi baba mu mahanga bimvukira zibubanza nka karorero mwarimu maze kumenya ko bariho mwarimu maze kubegera ari cyumvire cyo kubegera
okay nuko ni nta kon tapoje kugira doshere ko nka nimiburiburi aya masoko niyo soko nari ko ndakubwira ni magaze bita Afro Art yo muri Suede isanzwe idanda ibintu bya artisana bya dinyo ibintu by'ibigishano byatigwa muri Afrika mugabo naragerageje ku uca ku wundi muntu w'imvukira y'ububanza aragenda arabaza hanyuma hageze ku bijyanye n'ibiciro niho yacyambwira ati burya rero twasanze menga byogorana gatoyi kuko hari ayandi maprodu ava muri Senegal aza kudushikira azimbutse sinzi nemba ari kubera Senegal yegereye hariya sinzi ingene bimeze mugabo urumva cyatubwira ati rero kandi hari abandi zigifitaniye kontra murindire gatoyi tuzosubira tubabwire ndabizi ko ari babandi bari ko badufashe ubwa mbere gutwarayo amaprodu yacu sinzi ko ari abandi ni kuvuga rero bica bihagarariye aho yasubiye kumbwira ingene byogenda mugabo iyo magaze yitwa Afroart isanzwe adanaza amaprodu ava muri Afurika hanyuma ahandi naho ahandi naho niariko nda
ego mu masegonda make ama tugerageze gusozera ikiganiro mpaka jambo na madame Pascazi ariko komeza alo mushinga nani ndaize
alo
mushinga nani ndaize aga telefone kari gacitse ariko reka mpindukire madame Pascazi ndamuhe ijambo akumbure avuge cyo yoshikiriza abandi bakenyezi bagenzi babo aya makoperative nubwo rimwe na rimwe bicumbagira impanuro baha n'izihe kubu cyane cyane ubona mu kibano bashobora kugira ico bungutse muri koperative nk'iyi
Ikintu no baha nuko bo jama koperative bakajya mashyira hamwe kubera ishyira hamwe n'igiza cyane rafasha rafasha cyane nka jewe uri kurambwira yuko noheba ishyira hamwe yongora cyane bavuga mu Kirundi ati utaye umwuga abataye abana ni ukuri jye ramfasha cyane nacyo gituma nange nabatera intege yuko boje amakoperative mu mashyirahamwe bakayirukamo cyane bakayajyamo amakoperative bayakunze kuko irafasha koperative
ego urakoze cyane hama mushinga naheje amahenda yize mu minota mike dusigaje wavuze yuko mukorera mu gisagara cya Bujumbura aho mushorera ibintu byanyu kandi haboneka hazwi cyane aho ku kibanza cya DHL muri galeri mukoreramwo ni hehe neza na neza nimero bo baronka ko abifuza kwifatanya namwe kubashigikira canke kwinjira muri koperative
distante de vire y'ubujumbura ndikaga cha bujumbura hagati impande ya place de l'independance kirundi kibanza cyo hari kibanza cyo kwikukira ku ruhande rwo hepfo ariho galeri bita Alexander niho dufite ikibanza cyo kudandarizamo uwo dukenera nshobora kudusangaho umwanya n'umwanya tuzajya turakorera iminsi yose hanyuma kontakiti nayo sinzi ko notanga nimero ya kontakiti nayo yanjye iya WhatsApp ni 71 iya WhatsApp ni agasaraba 751 82 81 85 95 iyo niyo nkoresha kuri WhatsApp
ego subiramo
iyindi sandwe ni agasaraba 751 81 mirongo inzwi n'icyenda mirongo itanu mirongo umunani na gatanu.
Ego murakoze cyane.
Nuko
ego
nayo yacu yitwa koperative professionnelle de l'artisanat de Rwanda.
Murakoze cyane rwose. Yari Jean Marie Ndayizeye kumwe na Pascazi Nishemezwe bariko baradufasha gutahura ibijyanye n'amakoperative ingene akora n'ingene umuntu yo yinjiramo kugira ngo yifashishe cyane cyane umukenyezi. Murakoze rero ni ho dukiye gusozerera ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze abaterere mwese n'abaduteze amatwi. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ibindi biganiro byacu ni kuri Wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Murakoze mubandanye mwumviza ibiganiro byacu.